Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 9 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Burundi is a state party of the ICC and this very much could be a situation in which individuals, even leaders, could be held to account for these crimes. And very clearly that will happen.
Uwo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe gukurikirana ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bityoza agateka ka muntu Steven Rapp avuga ko hazoba inkurikizi zikomeye ku bakora ivyaha n'ubwicanyi mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Kayamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fidele. Amakuru tuyahere muri Algeria. Perezida Abdelaziz Bouteflika wa Algeria yafashe ingingo z'igihugu kiri mu ntambara mu ntara ya Gardaia kuri wa gatatu, aho ni nyuma yaho habereye ubwicanyi hagati y'Abarabu nabo bita Ababerber, ubwicanyi bwahitanye abantu 22 muri iyi ndwi. Ikimenyeshamakuru cya Leta ya Algeria kimenyesha ko Perezida Bouteflika yategetse ingabo za gisirikare n'igipolisi gufata ingingo zose zishoboka kugira bagarukane umutekano. Yasabye kandi minisitiri wa mbere gukora uko ashoboye kose kugira abajejwe kubahiriza amategeko banyarutse guhana abari nyuma y'ubwo bwicanyi. Abwira kandi abategetsi bo muri ako karere guteza imbere mu by'ubutunzi n'iby'imibano kugira ubuzima busubire nk'uko bwahora imbere. Muri Somalia, abasirikare bashika 300,000 b'abanya Ethiopia kuri wa mbere barinjiye muri Somalia guhangana na wa mugwi Al-Shabaab. Nk'uko ababa muri ako karere ko mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya Gedo babivuga, ngo izo nteko zinjiye n'ibiduga by'intambara. Abategetsi bo muri iyo ntara babwijwe rya Amerika ko izo nteko zinjiye kugaba ibitero mu turere twigenzurwa n'umugwi Al-Shabaab, harimwo n'igisagara cya Bardere. Al-Shabaab waratakaje twinshi mu turere yarigaruriye muri Somalia, ariko naho biruko ibandanye igaba ibitero mu duce dutandukanye. Kuri uyu wa kabiri, uwo mugwi Al-Shabaab waragavye igitero mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya gihitana abantu 14. Mwomenya kandi ko Ethiopia kiriko kirakorana n'ingabo za AMISOM z'ubumwe bwa Afrika muri Somalia. Uburusiya bwaranse kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1995 i Srebrenica mu gihe cy'intambara yo muri Bosnia ko bwitwa ihonyabwoko. Aho hari mu nama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI, ibihugu bine mu bigize inama y'umutekano arivyo Angola, Ubushinwa, Nigeria, Venezuela ntacyo byarivuze ko. Peter Wilson aserukira Ubwongereza muri ONI yavuze ko Ubwongereza bwababajwe n'iyo nyifato y'Uburusiya, ngo iyo nyifato y'Uburusiya isuzuguye abantu bose bafuye muri ubwo bwicanyi bw'i Srebrenica. Akavuga ko Uburusiya buzokwisigura ku miryango y'abantu 800,000 bishwe muri ubwo bwicanyi. Samantha Power aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONI nawe ati Uburusiya bushobora gukora ibyo bushaka nk'igihugu ntahegahezwa, ariko ntibwemerewe kwirengagiza ukuri. Ati iyo nyifato y'Uburusiya yerekanye ko bwikuye ku yandi makungu, kandi ngo kutemera icyaha cy'ihonyabwoko n'ukuburizamwo umugambi wo gusubiza hamwe abantu. Ku bijyanye na vya biganiro biriko biraba ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda vya Iran, havugwa imibonano y'urutavana ko hagati y'intumwa z'abari muri ivyo biganiro. Intumwa za Amerika na Iran muri ivyo biganiro zabonanye mu kiringo c'amasaha 3 kuri wa gatatu i Vienne, ariko habera ivyo biganiro kugira barabe ko botorera umuti ivyo badarahuriza ko. Nk'uko bimenyeshwa n'ubutegetsi bwa Leta ya Amerika, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe vya Energy Ernest Moniz yabonanye na Ali Akbar Saleh ajejwe ivya nikleyere inshuro zibiri mu kiringo cy'amasaha atatu. Icegera cha sekretari wa Amerika ajejwe ivya politike Wendy Sherman akaba ari nawe arongoye intumwa za Amerika nawe yabonanye n'icegera cy'umushikiranganji wa Iran n'imigeneranire Abbas Araghchi ariko nta kimenyekana kuvyavuye muri iyo mibonano. John Kerry yabonanye kandi kuri wa gatatu n'intumwa ziserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ivyo biganiro. Hano muri Amerika, umukuru w'igisagara cha Baltimore muri Leta ya Maryland muri Amerika yakuye mu mabanga kuri wa gatatu Anthony Batts yararongoye igipolisi cyo muri ico gisagara cha Baltimore. Umukuru w'igisagara cha Baltimore Stephanie Rawlings Blake asohoye iyo ngingo bivanye n'ingene igipolisi cha Baltimore citwaye ku rufu rwa wa mugabo w'umwari umwirabure azwi ku izina rya Gray aruka kwicwa mu kwezi guheze.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Uhere mu Rwanda aho inyuma yaho Pasteur Jean Wikindi akurikiranywe ivyaha vy'ihonyabwoko n'ivyaha bityoza gateka ka muntu mu Rwanda asabiye urwego rw'ubutungane rwasubiye sentare mpuzamakungu mpana vyaha ya Arusha gusubira gufata urubanza rwiwe. Ibibazo vy'ikiguzi cabunganizi mu masentare bibandanya kumvikana cyane muzarungitswe kuburanishwa mu Rwanda. Pasteur Jean Wikindi asaba Arusha ko basubira gufata urubanza rwiwe ngo kuko asanga atabutungane azobonera mu Rwanda. Ni inkuru ya Eric Bagire ubusa.
Imigendekere y'imanza z'abakekwaho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu Rwanda bakuwe hanze baza kuburanishirizwaho bikekwa ko bakoreye ibyaha ikomeje kutavugwaho rumwe. Imvano nyamukuru irashingira ku kayabo k'amafaranga agenda kuri izi manza. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo abunganira Pasteur Jean Uwinkindi woherejwe n'urukiko mpuzamahanga mparabyaha rwa Arusha batangiye gushwana na Ministeri y'Ubutabera. Maître Gatere Gashabana na Maître Jean Baptiste Niyibizi bagaragaza ko Ministeri y'Ubutabera yasesha ubugira kabera amasezerano y'akazi mu buryo bavuga ko budasobanutse. Mu kiganiro n'itangazamakuru iyo Ministeri yatangaje ko abo banyamategeko badashaka gufasha uwo bunganira ahubwo ngo bahinduye urubanza nk'ubucuruzi. Mu mpapuro iyi Ministeri yagaragaje ko uru rubanza rugitangira kuburanishwa mu mizi rwatwaraga ibihumbi 30 ku isaha kuri buri umwe mu bunganizi. N'amasezerano yaje guseswa kirwa kuri miliyoni imwe ku kwezi yose hamwe Ministeri y'Ubutabera yabaruraga miliyoni zisaga 80 z'amafaranga y'u Rwanda yashyikirijwe Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Jean Baptiste Niyibizi. N'amafaranga ariko abanyamategeko batemera byarangiye baciwe amande angana n'ibihumbi 500 y'u Rwanda bazira gutaba mu nama w'ubunganiraga no gusuzugura urukiko. Bahita basimbuzwa abandi b'abanyamategeko isakari hisha munda na Joseph Ngabonziza. Byageze aho urubanza ruburanishwa bunganizi ntaho bahurira n'uregwa abashinja ko bashyizweho ngo bahishire icyo yita amakosa ya Ministeri y'Ubutabera. Ubu rubanza ruri mu maboko y'ubutabera bw'urugereko rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Pasteur Jean Uwinkindi yasabye urukiko gusubirana urubanza rwe kuko ngo asanga nta butabera azabona mu Rwanda. Bwana Richard Muhumuza umushinjacyaha wa Repubulika yabitubwiye mu cyumweru gishize.
Uwinkindi yasabye urukiko rwasubirana urubanza rwe urukiko rwa Arusha ko rwasubirana urubanza rwe avuga kubera impamvu zitandukanye zirimo ko yumva atabona ubutabera hano. Icyo urukiko rwakoze ruriya nikiti yango sekeza urwego rwasimbuye ICTR ni ugushyiraho gahunda yuko Uwinkindi yazumvwa. Iyo gahunda uko iteye bagiye batanga ibihe igihe Uwinkindi azahererwa umwunganira igihe iminsi ubushinjacyaha bushobora kuba bwatanga reponse yabwo igihe Uwinkindi yatanga yakora reaction kuri reponse y'ubushinjacyaha gutyo gutyo gutyo. Haracyari igihe rero ntabwo nibuka neza ngira ngo bari shako bya nko mu kwezi kwa munane cyangwa kwa kindi. So nuvuga ngo aho bigeze biri imbere y'urukiko ruzafata icyemezo igihe bazaburanishije.
Ibyabaye ku rubanza rwa Pasteur Jean Uwinkindi nabyo biri kuba kuri Bernard Munyagishare nawe ukurikiranyweho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu nabo yoherejwe n'urukiko rwa Arusha ICTR. Maître Jean Baptiste Niyibizi na mugenzi we Maître John Hakizimana barasa n'abagiye gusohoka muri uru rubanza bagasimbuzwa Maître Brice Bikutwa na Maître Jean Darik Mutesi. Abanyamategeko ni Maître Niyibizi na mugenzi we barasaba miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi mu gihe Ministeri y'Ubutabera yigena miliyoni 15 kuva urubanza rutangiye n'ubujurire bwavuka bwose kugeza rurangiye. Aya mafaranga kuri aba bunganizi ngo ni yanga Aya nayo bwana Richard Muhumuza umushinjacyaha wa Repubulika yavuzeho.
Umuntu uhura na ziriya manza ku ruhande rutari rw'umwavoka uzareba amafaranga ahembwa mu gihe cy'umwaka, sibyo? Mu gihe cy'umwaka uyagereranye n'urubanza rumwe uriya muntu ahemberwa, ubwo uzambwira ko ari amafaranga ari make menshi. Umushinjacyaha urwego rw'igihugu wenda ubura na zino manza uriya amafaranga ahembwa mu mwaka, cyangwa se umukozi wa leta uri kuri iyo devu kandi wibye ko mu mwaka abura n'izindi manza atari rumwe gusa.
Ababurana muri uru rwego bangabunganizi bagenerwa n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ku bushinjacyaha mu gihe bagaragaza ko nta bushobozi bwo kwishyurira ubwunganizi bagombye kwiburanira. Ntibiramenyekana niba nibikomeza uko biri Bernard Munyagishare nawe azafata umwanzuro wo gusaba urukiko mpuzamahanga rwarusha gusubirana urubanza rwe. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye mu kudindiza ubutabera no gutera ibindi bihugu bigicumbikiye abakekwaho ibyaha bya Jenoside guseta ibirenge mu kubohereza kuburanishirizwa mu Rwanda. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Stephen Rapp ajejwe gukurikirana ibyaha byo mu ngwano n'ibyaha bitiyoza agateka ka muntu avuga ko hazoba inkurikizi zikomeye ku bakora ibyaha n'ubwicanyi mu Burundi. Ni mu kiganiro mugenzi wacu Eddie Gwema yagiranye na ambasaderi Rapp.
We're deeply concerned about what's happening in Burundi right now and reports.
Turatewe umutima uhagaze n'ibiri ko birabera mu Burundi aho amaraporo dushyikira isaha ku isaha amenyesha ko abiyamaza umutekano baraswa izuba ryaka. Turatewe umutima uhagaze n'amabi ashobora gukorwa n'imisoro y'imbonerakure. Turatewe akamu dushimitse tumenyesha abo batuma babakokeza babategeka bakabaha ibirwanisho kandi bakabagomorera gukora ubwo bwisha bazobibazwa. Uburundi buri mu bihugu byateye igikumu ku masezerano yashyize ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ibyo biri mu bituma uwo ari we wese harimo n'abategetsi bashobora kubazwa amabi bakoze. Ibyo bizotuma bishike mu gihe urwo rugero rw'ubwicanyi no gukokeza ubwicanyi byo bandanya. Ni ngombwa ko iryo hohotera no kurasa abantu bari mu myirekano bari kuri n'amategeko kandi abo mu mutekano bihagarara. Turiko turabikurikiranira hafi naho ubushobozi bwo kugira icyo dukoze muri igihe ngo tuhagarike ibyo bintu hari buke. Ikindi kintu gitutera umutima uhagaze nabo bariko baragarukana ibibazo by'amoko. Ikintu gikomeye cyashyizwe ko n'amasezerano ya Arusha ni icyo kurandurana n'imizi by'amacakubiri y'amoko twabonye mu Rwanda mu myaka iheze. Ukutavuga na Leta iriho ubu ntigufatiye ku moko uhagaze ku ngo za politike. Gusubira kuzura kaboze ni ugukina ikarata y'ubwoko. Nk'uko twabibonye mu Rwanda muri kahise, gukina iyo karata ni ibintu bishobora gutuma inganda zitikira. Ni ukwihenda cyane kandi birashobora gutera impanuka mbi kandi ni ubwicanyi nk'ubundi. Guhukeza abantu gukora ihonyabwoko birakurikiranwa kandi birahanwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha.
Ku yindi nkuru yerekeye Burundi, umugambwe Iprona waritwariye ejo ku munsi wa gatatu urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko Iprona yategerezwa kuronka intebe 12 aho kuronka 2 ngo hisunzwe ingingo 137 y'ibwirizwa rigenga amatora. Nivyo mugenzi wacu Tabita Mukamusoni adushikiriza.
Kuganya mwari kuronka intebe zingahe?
Bakoresheje iyo tegeko cyo turonka intebe 12.
Gaston Sindimwo usanzwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe Iprona, mbega uyu munsi ko mwatangwe kwitwara mbega muzoja mu matora muri aya matora y'umukuru w'igihugu azo bitariki 15?
Nibaza yuko tugutura urwo rubanza ngo ugenda hanyuma ibindi nta kibazo na kimwe tuzoyiga tubibanaye, kuko mwarabonye ko kuwa mbere cyangwa kuwa kungu mwarabonye ko twariko turabitegura neza. N'ubundi nta gisiga ko tubitegura.
Mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itoborohereza mwo kwemera ibyo byatanzwe n'umugwi Seni canke mubandanye n'undi muri
komite? Twebwe turubaha sentare kandi turazi ko ikurikiza amategeko. Izosoma amategeko mbere mu Kirundi biratomoye neza yuko ingene bigenda. Bavuga bati igiharuro gikoreshwa mu kugabangana intebe gitorwa mu kugabura igitigiri cy'amajwi yose y'abatuye mu ntara, amajwi yose nicho batashizemo munara ikikagabugwa n'igitigiri cy'intebe z'abategekanijwe muri ayo matora mu ntara. Urumva rero yose nayo bashize ko afashe amajwi amajwi y'abayimfagusa n'amajwi yita ni zo bashizemo kugira ngo baharure icyo bita caution.
Begi vyo iyo babiharura ubwo n'indi migambwe nayo nyine ntizocisanga namwe nabandi bakandida bose ntibazosanga barabivye.
Nico gituma twosaba yuko babiharura kugira ngo imigambwe yose yuzuritswe.
Uku bwanyu rero nuko seni yosubiramwo igikorwa cayo ivyo yatangaje ikabihindura.
Seni yaraje gushikiriza igikorwa gishikajwe muri senari bayizwishije ashinzwe kuko niyo ishikiriza ikaraba ko ivyo vyose vyatunganijwe neza.
Ndabakengurukiye Gaston Sindimwo.
Murakoze cane gose.
Inyuma yuko abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ko muri Afrika mu buseruko bahuriye Dar es Salaam kwihweza ibibazo biri mu Burundi bagafata ingingo, Etienne Karekezi yavuganye na ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana kugene yakiye izo ngingo.
Ndasanga ibyavuzwe n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere k'iwacu ari ibintu bijyanye n'ubwitonzi kandi bigaragaza ko koko bashaka ko mu gihugu haba amahoro. Ntabwo bazanye position y'agashoza ntambara, ahubwo baravuga bati muri abavandimwe mwihigihe amatora azabe ariko abe umwuka umeze neza, cyane cyane ko hagati aho hari n'ibindi bigenda bigaragara ko nubwo havugwa ngo haba hari FDLR ariko hari abandi muri iyi minsi bavuze bati rwose noneho tugiye gushoza intambara. Abo ntabwo wenda abayobozi bo muri East Africa bari bakamenya ko ibyo byabaye, ariko abantu abayobozi ba gisirikare bari abashatse gukora kudeta bavuga bati ni hahandi n'ubundi tugiye gutera intambara kandi tuzavanaho ubutegetsi. Ubwo rero nkeka ko iki gihe wenda cyazatanga umwanya wo kugira ngo ibyo byose babyige aho gukomeza gutimbarara ngo FDLR cyangwa abandi bashyiremo n'ibyo bibazo byose nabyo byigwe mu karere kandi no mu gihugu.
Hari ibihugu by'ibihanganye harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari umuryango w'abibumbye basabye ko Perezida Pierre Nkurunziza atakwiyamamariza manda ya gatatu, bivuga ko cyangwa bavuga ko binyuranyije n'amategeko n'amasezerano ya Arusha Abarundi basinye ndetse n'itegeko nshinga. Musuzume kiriya cyemezo cyangwa bira byifuzo bya Afrika y'Uburasirazuba, abayobozi bakareye karere bahagaze he?
Nje nkeka ko abayobozi bo mu karere bo babona ukuri kubera mu Burundi kandi bagashyiramo no kubaha abayobozi b'icyo gihugu n'abarundi muri rusange, kuko sinumva impamvu ngewe nubwo bishoboka ko baba baza amategeko y'ibihugu byacu kuturusha, ariko simbona impamvu abanyamerika cyangwa ibindi bihugu bikomeye byaturusha kumenya amategeko bikarusha n'abayobozi b'ibihugu duturanye amategeko agenga ibihugu byacu. Bashobora kuba barabitekereje bafite n'izindi mpamvu, bafite n'inyungu, ariko nyinshika ko abanyafurika rimwe na rimwe bagomba kujya baha priorite abaturanye n'ibihugu by'inshuti.
Mwe muragira muti Abarundi bakwiye gutega amatwi abayobozi ba Afrika y'Uburasirazuba, ariko imbere mu Burundi abanyapolitiki ku mpande zinyuranye zirebwa n'ikibazo cy'amatora mu Burundi bakemanze iriya minsi 15 abakuru ba Afrika y'Uburasirazuba bavuze ko amatora ya perezida yasubikwaho, bakemanga kandi nishyirwaho ry'umuhuza mukuru ku bibazo by'u Burundi perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Mwe murasa naho atariko mubibona.
Oya, harimo ingorane zikubye ziraboshye, harimo ingorane ziboshye cyane kuko si ukuvugira ubutegetsi buriho kuko ntaho mpuriye nabwo, ariko ababurwanya baravuga bati ntabwo dushaka ko perezida yamamaza, ntabwo dushaka amatora akozwe muri iki gihe, noneho amatora yakwigizwa yo kugira ngo babone igihe cyo kwitegura bati nabyo ntabyo dushaka, n'umuhuza bashyizeho nawe ntitumushaka. Ubwo rero urumva ibisigaye nyuma y'ibyabaye mu Burundi, nyuma ya tentative ya kudeta yabaye, nyuma nanone yabariya bamaze kuvuga abajenero bahungiye mu bihugu byo mu karere bavuga bati tugiye gutera, urumva ko biragoye cyane kumva kihishe inyuma y'ibyo byose. Nta bantu bakunda igihugu cyabo nk'abandi kandi bakunda demokarasi barabigaragaje, ariko rero nkeka ko muri iki bihe bikomeye cyatuma ibintu bigenda neza nuko abarundi bose bagombye kwiyoroshya bakwiyumanganya bagacisha make kugira ngo bahe umwanya ibiganiro no kumvikana cyane cyane kuko birenze aho byari bigiye kugera mu kwezi gushize wenda bata ihene n'ibiziriko nkeka ko bitaba ari byiza rero
ndabashimiye cyane ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana tuvuganye ari mu Bufaransa
mwakoze cyane Karekezi
Babyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano yari yo yose nta ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara narumwe afise mu matati
tubaraba twikendera nkuko natwe tutabyaye
Ladies and gentlemen
save the children
Mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Ijwi ry'America rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za America
Burundi abategetsi bo hejuru bariko barisamaza mu gihe amakungu n'ibihugu byo muri Afrika yo hagati biriko biramuremera byerekana n'imuhungenge bifise mu byerekeye amatati burimwo Munumbero yo gufasha guhagarika amatati yatumye abantu bihereza mu barabara ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragenye umunyasenegali Abdoulaye Batili nk'intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini asubiriye umunyaljeria Said Djinit Leta y'u Burundi yaramwase imuhora ko yaneguye amatora y'abashinga amateka yo kuri uyu wa 29 z'ukwezi kwa gatandatu yabaye atagirimo ubutungane kandi ari mu gifungu cinshi uko kutumvikana n'amakungu kurashobora kunyuka Mu gihe Burundi bugiye gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi. Perezida Nkurunziza abandanya yiyamamariza ikiringo cya gatatu mu gihe imigambwe batavuga rumwe yamaze kumenyesha ko itazokwitaba ayo matora kandi atabaruriza impuzamakungu azohagarika ayo matora. Agasuzuguro ka Perezida Nkurunziza ku masezerano ya Arusha mu ngingo yayo y'ikiringo cya Perezida katumye abantu batari bake bapfa abashika 142 nabo bahungira mu bihugu bibanyi. Ubutunzi bwaratitutse bituma abantu miliyoni n'imiliyoni babaho nabi cyane. Iyo ngingo yo gutunganya amatora y'abashinga amateka kandi byangombwa biranga amatora yemewe na bose bidakwiye byatumye n'ibyaho bihuhuka. Leta zunze ubumwe za Amerika zifatanije n'ibihugu bya Afrika ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abatwara abakarere basaba Perezida Nkurunziza ko ashyira ineza y'igugu imbere y'inyungu ziwe n'amarongo ya politike akaja mu biganiro nabo badasanga ibyiyumviro hamwe n'amashirahamwe atawegamiye kugira bigire hamwe inyishu y'ico kibazo gikomeye amatora y'umukuru w'igihugu yategereza kwigizwa inyuma gushika ibyankenerwa by'amatora baye mu mwidegembyo mu butungane no mwituze bikwire kubera ibyo by'umutekano bya politiki bitera bitituka no gushaka kwe kwa leta y'u Burundi mu gutora inyishu y'ingorane bicima mu mwumvikano leta ya Amerika yarabaye irabangira ku migambi yo gufasha mu by'umutekano yahora ikorana n'u Burundi Dufatiye ku bikorwa bigayitse igipolisi cyakoreye abari mu myiyerekano turabangiriye kunyigisho mpuzamakungu mu gutunganya no mu gushyira mu ngiro iby'amategeko hamwe rero n'imenyerezo yo kugwanya imirwi y'iterabwoba twabangiriye kandi ku myimenyerezo ya gisirikare twategekanya gutanga ku gisata cy'u Burundi woranguwe n'ubushikiranganje bwo kuvuna abansi n'uwo tworanguye ku rugero rwa Afrika muguhera heza muri wa mugambi wo kugwiga ko Burundi bwoja muri wa mugwi w'ibihugu byo koroherezwa mu by'ubudandaji uri korategurwa bitegekanijwe mu mugambi wo kunagura ubutunzi bwa Afrika. Tuzobanza turabaho Burundi bugeze mu kudahohotera abanyagihugu, ingene zego z'igihugu zifashe hamwe n'ingene amateko yubahirijwe.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Alois Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru.
Perezida Bouteflika wa Algeria yafashe ingingo z'igihugu kiri mu ntambara ya Gardiar kuri yafashe ingingo z'igihugu kiri mu ntambara mu ntara ya Gardiar kuri wa gatatu, aho ni nyuma yaho habereye ubwicanyi hagati y'Abarabu n'Ababerbere, ubwicanyi bwahitanye abantu 22 muri indwi. Uburusiya bwaranse kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1995 i Srebrenica mu gihe cy'intambara yo muri Bosnia bwitwa ihonyabwoko, aho hari mu nama y'umutekano ishyirahamwe mpuzamakungoni ibihugu bine mu bigize inama y'umutekano arivyo Angola, Ubushinwa, Nigeria na Venezuela ntacyo byarivuze ko. Hano muri Amerika, umukuru w'igisagara cha Baltimore yo muri leta ya Maryland yakuye mu mabanga kuri wa gatatu Anthony Batts yararongoye igipolisi cyo muri ico gisagara. Umukuru w'igisagara cha Baltimore Rowling Blake asohoye iyo ngingo bivanye n'ingene igipolisi cha Baltimore citwaye kurufugwa wa mugabo w'umwirabure azwi ku izina rya Gray yicigwa mu minwe y'igipolisi mu kwezi kwa kane kurangiye muri ico gisagara. Ikiza cha korera ngubu kirashobora gukingwa bidatwaye uburyo bwinshi bw'amafaranga nkuko raporo yasohotse kuri wa munani kwezi kwindwi kubijanye n'ubuganga bivuga ngo igeragezwa ry'ugo rucancho runyobwa mu kanwa cyerekanye ko kugwanya ico kiza Burundi bishobora kwihuta. Igeragezwa ry'ugo rucancho ryabereye mu gace k'igisagara cha Dhaka cy'umugwa mukuru wa Bangladesh, agace kabamwo abantu benshi aho ico kiza cama cihaye inkumbi. Kubijanye na by'abiganiro biriko biraba kubijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda bya Iran, havugwa imibonano y'urutavana ko hagati y'intumwa z'abari muri ibyo biganiro. Intumwa za Amerika na Iran muri ibyo biganiro zabonanye mu kiringo cy'amasaha atatu kuri wa gatatu ivyene ahari ko habera ibyo biganiro kugira ngo barabe ko botorera umuti ivyo badahuriza ko. Muri Somalia naho abasirikare bashiki 3,000 babanya Ethiopia kuri wa mbere barinjiye muri Somalia guhangana na wa mugwi Al-Shabaab, nkuko aba mu karere ko mu manuko bushira uburengero bw'intara ya Gedo babivuga ngo izo nteko zinjiye n'ibiduga by'intambara. Abategetsi bo muri iyo ntara baravyemeza.
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.